kuva ku itariki ya kane honyene gushika kuri ya gatandatu abantu 40 ni bamaze gupimwa mu gira covid 19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakabamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye abantu ye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganje w'amagara y'abantu utazindi ku mana yasavye ku ingingo z'ukwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa kwa domo maze utazobyubahiriza gatangishwe hadabu hadatuzwe inyuma ukurikiranwa mu butungane ahari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro vy'i Bujumbura
byibanza navyo ni ibi bikurikira ubunwero ububari uburiro ibibuga vy'inkino ibitoro vy'amabisi amasoko amashure amavuriro amasengero ibiro vya leta canke ivyo bikorera twabo ikambere naho hantu hose hahurira abantu benshi bushikiranganje busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro kizingingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya ndwi nzero 2021 isabwe kandi ko wowese yoca kubinizingingo yotangishwa ihadabu hakurikije amategeko kandi akayitangishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa mu butungane
naho igitegereje ihadabu izotangishwa bene ibibanza canke abajejwe ibibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana yazotangishwa amahoteli yakira ingenzi ziva hanze yakarenga ku masezerano yo yarazwi ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru yo gushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe
amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ingenzi yasinye urwandiko twita acte d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta muri ayo masezerano ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku miliyoni 2 hamwe no gukurikirana n'ubutungane bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hotel bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoyashyira mu ngiro
ikibazo cya covid 19 no kuyifata minenerwe umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta
twuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira mubuga tusanga nk'indongozi mabijejwe aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramara maji nico gituma navuze yuko ubuje uwo nzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nande wadutwe nande gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga uburundi none umuntu twofatane imiti y'uburozi aje kuroga barundi ntiyohano azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwamukingiye ikibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica barundi icyo kintu kirateye isoni kiramara amande kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbi ijana shaho nkwereke witishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku bihumbi ijana ahubwo hariho numvise ngo bahagiture cy'ibihumbi bitanu
muganga Ndikumana yavuze ko ahanini abandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusange basubiye kwijajara
biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukigwa kuri twese novuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijya ngingo zo gutaramukanya zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mu mamariyaje mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze
ingenzi zinjira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zitise ibipimo bya covid 19 bitarenze amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanyi na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Ndikumana
icyo tumaze kubona ni uko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwandere aza mu mita 25 abashitse ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi itatu ugasanga yaje yanduye mugabo agishyika kuri aeroporona atamugera afite ibyo rero nabyo tuzabikora aho kugira ngo turabe ingingo zofatwa
kuva umuntu wa mbere afite umugera wa covid 19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize abantu 884 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu gihe 190 bakiri ku musego eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.